yimwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri studio Indwi Washington DC. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Sanga. Ku munsi wa gatanu nk'uko bisanzwe tubashikiriza ibibazo byerekeye ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme. Nibyo tujye kuganira kuri munsi. Mbega ingoma kama zatanguye kuvuzwa nabande canke bigenze gute mu Burundi? Mbega umukenyezi canke umwigeme arakuye kuvuza ingoma? Ibintu byotuma umukenyezi canke umwigeme abura canke agira uburenganzira bwo kuzivuza n'ibihe? Ni bimwe mu byo tugiye kwihweza mu kiganiro cy'uyu munsi cerekeye uruhara nyene rw'abo bakenyezi canke abigeme mu kuvuza ingoma mu gihugu cy'u Burundi bijanye n'imico kama y'igihugu. Kazi rero mwese nk'uko bisanzwe mushikiriza ibibazo n'ibyiyumviro, nimero yacu ni ya yindi nyene 1202 44 1 9 9 3 1. Turayisubiramo mu kanya. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nk'uko muvyumvise ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga ni buri munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme. Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ingoma kama zatanguye kuvuzwa nabande canke bigenze gute mu Burundi? Mbega umukenyezi canke umwigeme arakwiye kuvuza ingoma? Ibintu byotuma umukenyezi canke umwigeme abura canke akagira uburenganzira bwo kuzivuza ni ibihe? Mbega imico kama y'u Burundi ivuga iki kuri iki kibazo? Kuno munsi rero wa gatanu tugiye kwihweza iki kibazo tukirabire hamwe. Mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri iki kibazo. Nimero ni ya yindi nyene 1202 44 1 9 9 3 1. Ndasubiramwo 1202 44 1 9 9 3 1. Tubahaye ikaze rero mwese. Kuri iki kibazo rero twatumiye Désiré Nimubona, n'umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru mpuzamakungu Bloomberg News. Akaba ari umwe ari mu mugwi ari Arterial Network mu Burundi, n'umugwi wo ku mugabane wa Afrika ukurikiranira hafi ivyerekeye akaranga. Avuga ko abakenyezi canke abigeme bakwiye kurekurirwa kuvuza ingoma kama. Akaba agiye kudusigurira zimwe mu mpamvu. Twatumiye kandi Patrice Ntafatiro, n'umutimbo kama w'ingoma z'u Burundi, akaba ba muri Canada, akaba aturuka mu ntara n'akarere kazwi cyane kuba ariko katanguye ibijyanye n'ingoma. Nawe nyine n'umutimbo nk'uko tubivuze, akaba afise umugwi hano mu makungu muri Canada w'abatimbo bavuze ingoma kama z'u Burundi. Akaba agiye kudufasha gusobanukirwa bimwe mu bijanye na kahise k'ingoma z'u Burundi, ingene zatanguye, ingene zivuzwa, ibijanye nazo, dufasha kubitahura. Twatumiye kandi no muri leta, twagerageje kuvugana nabo muri leta kubijanye n'amategeko yo kuvuza ingoma canke kubijanye n'iki kibazo nyene c'abakenyezi n'abigeme, uruhara rwabo niba bemerewe canke batemerewe kuvuza ingoma. Turarindiriye kuronka umutumire mu kanya ku murongo, turizeye ku murongo. Kazi rero mwese namwe rero muduteze amatwi mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Reka tubanze twumve bimwe mu byo umushinga nae Patrice Nafatiro ashikiriza kubijanye n'ingoma n'abakenyezi mu Burundi. Ni bimwe mu biganiro yashikirije, arashikiriza ibiganiro ku maradio amwe mu gihugu cy'u Burundi, radio Igitega ricisha ko ibiganiro bimwe mwe bijanye n'igihugu cy'u Burundi. Tutega amatwi.
Ukutavuza ingoma kw'abagore kwatanguye mu 2010 cyanki mu 2530 habaye umuganuro wa mbere wa Ntare Rushatsi. Aho Cambara Ntamaganzi yejabwe yavugiririzwa ingoma mu Giheta, yategetse ko ari we wenyene azivugiririzwa. Kugira ngo yitanye na Jabwe yazisanga mu Giheta, abanyagiheta yabategetse kuzimusanza iwi bwami. Uretse ko haciye hakenerwa ingoma batwara ibwami n'izisigara, hubutse ingorane zabujije abagore kuvuza ingoma. Ingorane ya mbere ni yuko naha abagabo twikaza urugo n'umugore. Abatimba bagiye kubaza ingoma zije ibwami bamara amezi nk'abiri mu ishyamba. Umuganuro nawe watwara ingerane. Zina mwaka abatimbo ntibarangwa muhira amezi ane. Ndetse kera, ninde se urugo yoreka umugore wiwe ngo aturuga amezi ane zina mwaka? Abana urugo n'ibitaha bikarabwa nande. Ingorane ya kabiri ni urukundo n'ubuntu. Umugore afise inda canke yonsa, ninde mugaba mukunda yumukorera ingoma y'ibiro 30 ava mu gihetaje ibwami imuramvya? N'umusazi ari umusazi ntiyo bisarirako. Ingorane ya gahanambwa ariyo ya gatatu ni ugutinya kugoka. Abatimbo babazi ingoma canke baje ibwami baragemurirwa bakanywa bakaburegwa. Ibazirira abagabo baborewe bagasangira karuri n'ikizira abakobwa babo, abishwa, bashikabo, banyina, banyinabo. Erega niho havuye umugani ngo ntawubitsanye naho baborewe. Mbananye mvuga imvo canke mbwira ugumva. Kubera izo mvo n'izindi ntagarutse ko, inama ya basogokuru yafashe ibyemezo bitatu. Ingoma zihebewe abagabo, ubwa kabiri ingoma yitiriwe umugore amere nk'ubuherekeza gwiwe atariho. Ubu ingoma yogeranwa n'agafoto k'umugore umugabo agendana.
Ubu rero yari Patrice Ntafatiro, ni umwe mu batumire bacu mu kiganiro cy'uyu munsi, araza kudusobanurira byinshi kuri ako kahise k'ingoma z'u Burundi. N'uwo ari we wese yoba ari karatwumva, yoba afise ibindi yoshikiriza kuri kahise, azi ibijyanye na kahise k'ingoma z'igihugu cy'u Burundi, turamuhaye ikaze ahamagare ashikirize ivyazi n'ivyo yoba yarabwiwe canke yoba zineza bijanye na kahise k'ingoma z'u Burundi. Turabaha ikaze rero mwese mushikirize ibibazo kuri iki kibazo gikomeye cerekeye umuco kama w'igihugu cy'u Burundi. Twakire rero abatumire bacu tutarinde kurandira. Mushinga nahe Désiré ni mubona, ndaguhaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Urakoze cyane, nawe ndabaramukije, ndabamukije n'abasanzwe bari kubatwumviriza.
Turagushimiye cyane kwakira ubutumire bwa kino kiganiro. Nawe mushinga nahe Patrice Ntafatiro aho muri Canada, twongeye kuguha ikaze mu kiganiro muri isanga.
Ndabahaye mwaramutsindiriwe.
Murakoze cyane. Kumbure duhere kuri mwebwe mushinga nahe Patrice Ntafatiro, wasiguye bitari bike kubijanye n'aka kahise k'ingoma z'u Burundi. Kuri mwebwe none naho muvuga ko ariko byari bimeze, murashigikiye cyangwa nimushigikiye yuko muri iki gihe abigeme n'abakenyezi bovuza ingoma?
Jewe murakoze kumpa ijambo. Jewe noshigikira ko abagore bavuza ingoma, kandi nohakana ko abagore bavuza ingoma. Igituma nohakana ko abagore bavuza ingoma, kuko ni kuva kera cyane abagore batavuza ingoma, byavuye bijya mu mico kama ko kuva mu 1400 kuva kuri Ntare Rushatsi Cambara Ntama, ni kera byahavuye bijya mu mico kama y'Abarundi. Kuburyo rero umugore hari ukuntu tumubona, umugore w'Umurundi kazi hari ukuntu tumubona, hari ukuntu tumuzi. Kuburyo rero usanze ariko arasimba, umuntu ashaka kwiyumvira yuko umeye ngo byaba bitajanye. Mugabo kandi byuba byojana nuko abagore bavuza ingoma. Igituma nuko imiziro yari iriho, imiziro ya mbere na mbere yatumye abagore batavuza ingoma, nta ikiriho haichiri hukweera kuko ugiye nukubiraba ingoma zarahindutse gose ko zavugirizwa umwami zavuzwa ku bihe bizwi ariko ubu byarahindutse hari ibintu byinshi cyane kuko na kera hariho imiryango izwi neza neza ko ivuza ingoma mugabo ingoma zivuzwa n'igihugu cyose.
Murakoze cyane muraza kutubwira ibindi kuri uko kuntu bemerewe canke batokwemererwa canke bokwemererwa kuvuzivuza. Turumva ko mubibona kose namwe mushinga ntahe Desire ni mubona mwe muvuga muti nibare kuri gwe bahabwa ubwo burenganzira bwo kuzivuza ni kubera iki mwifuza ko ariko byogenza byogenda?
Murakoze cyane kuri ico kibazo mumbajije. Turazi ingoma izi ngoma twese tubona bavuza mu gihugu abatimbo murabona yuko zishitaniye isano n'ikintu bita isekuro. Isekuro rero abagira ibintu by'ubushakashatsi baravuga yuko ingoma zoba zatanguye kuvuzwa zoba zatowe n'abakenyezi bariko barasekura bakabona yuko hariho isano hagati y'ingoma n'isekuro. Umaze kubona ko ariho intuzeye hagati isano hagati y'ingoma n'isekuro hanyuma ukamenya yuko asekura umukenyezi birashoboka yuko icyo n'ipotezo no kwita ipoteze birashoboka yuko ingoma zoba zatanguye kwiyumvirwa n'abakenyezi muri kahise. Ibyo ibintu abantu bamwe bagira ubushakashatsi bamaze kuvuga urumva rero bimaze kuboneka hamwe iyo ipoteze ibaye yuko abakenyezi ari bo baba batanga kuvuza ingoma n'ukuri nta kintu cyobuza yuko no munsi wogira bozivuza kubera iki gukurumba n'ubundi bishoboka yuko ari bo banazitanguye kuzivuza. Hanyuma rero mu mwaka imyaka yagiye irakurikira byarashitse yuko haba imyumvikano hagati y'abagabo n'abagore kuko bagira bati ntawo turugo nk'uko profesor yaje kubivuga. Urumva rero ibintu nibo babitanguye haragira igihe baragira bati twebwe kubera imvo z'urugo reka tuherere abagabo mugabo ingoma ize ibe ingore. Urumva n'ingore irafise amabere irafise ubwami twokwita igitsina irafise amano ibiki byose irabifise urumva n'ingore. Urumva icyo nibaza gusa cyo hari mu gihe haba bavuze bati turasubiye kuzivuza bakabibare kurira nuko ingoma yoca umugabo akavuza ingore hanyuma umugore akavuza ingabo bakaraba ingere basubira kubihinyanyura mugabo kuva mu ntango ubwira araba ukuntu byagiye biratera imbere buke buke nukuri simbona ikintu ushobuza umukenyezi kuvuza ingoma.
Urakoze cyane rwose. Tugarutse kuri mwebwe mushinga nahe ntafatiro mwaragize n'ubushakashatsi yanavuze ko muri na professeur muri umwigisha wa kahise histoire kubijyanye na kahise k'ingoma z'igihugu cy'u Burundi yavuze yuko bashobora kuba ari abakenyezi cyangwa abigeme bazitanguye mwaragize ubushakashatsi niko mwabisanze niko bimeze kuri ico onye ntivyo ca biha uburenganzira abakenyezi kubandanya bazivuza ni kuko ibyaciye bihagara. Alo shinga nahe ntafatiro. Alo
ndabumva je
ego sinzi ko mwumvise ikibazo.
Nacumvise
duga kujambo.
Jewe ubumenyi nzi bujanye n'ingoma jewe n'ubumenyi nabadije abakurambere bo mu Gishora n'ubumenyi abakurambere bo mu Nyabitsinda kuko narabaye navugije ingoma mu Rusengo. Ni kuvuga jewe abanyagiheta bambwiye ko ingoma mu mamo zatanguwe n'abagore basekura. Hanyuma rero hagiye umuntu ariko arasekura hariho ijwi ry'umusekuzo mu bududu canke mu Masaka umuntu asekura hakaba kandi n'ijwi ry'umusekuzo iyo umuntu anogeje. Ngo rero baba bafatiye ngaho bumva ko hariho amajwi abiri adasa hanyuma rero abagabo babona kurondera ubushato bashobora gushyira ku sekuro baca batangura kuzivuza. Mbere ku bwangingo mu ntango bakanisha urushato rw'impene mugabo ku impene idakomeye cyane idafite ibinure byinshi n'urushato rudakomeye rukacaru byara rukacaru tabuka. Hanyuma rero buke basanga bakwiye gukanisha rero inka. ubwo n'uburyo bwa mbere. Ubundi buryo bwa kabiri nuko arabagore batanguye kuvuzi ngo no vuga kuvuzi nibo batanguye ibintu by'ingoma, kuko abantu b'abarundi bariko bararyoherwa ku mugoroba barafata umubindi hamwe umubindi bakawuvuza bagakubita urushi ku munwa mubindi. Hanyuma rero umuntu akubise urushi ku mubindi hariho ijwi ry'ukuboko kwagumye ku munwa mubindi n'ukubo n'ijwi ry'ukuboko gukubise mubindi ukaca kurekura n'ijwi ry'amaboko akubise ku mabondo y'umubindi. Hanyuma rero barabyumviriza bati rero reka dutangure turabe ikintu tushaka gukana. Baca rero batangura gukana mu nkono zikazimeneka hama hava biyumvira ari igiti. Rero nkaca mbona ko ari abapfasoni batanguye iryo banga ryo kuvuza ingoma, kuko na kera nabona bajije aba babuyera aba ba waheruka guhera bacanamwo Yozefu yavuga ko kera ari abagore bavuza mugabe bakavuza ingoma muhira. Hanyuma icyo nagomba kubwira abarundi ariko baradukurikirana ni iki: ingoma ntuzifate ko zivuzwa mu giheta, zivuzwa mu Kirundo, mu Kayanza, Ingozi n'ahandi. Ingoma zavuzwa mu mamu n'amamuko, zavuzwa n'umuryango w'Abanyagisaka bo mu Gishohora. Mvuze umuryango no kuvuga umugabo n'umugore kumbure n'abahungu biwe n'abakobwa biwe. None mu Burundi ntimuzi ko hariho umuryango usangara hariho abantu bavuze indono, ugasanga hariho abandi bavuze inanga. None umukobwa avuga inanga haziko, umukobwa avuga indono haziko, hari ingorane n'imiriho. Mu ntango wari umuryango umwe uvuze ingoma rero n'abagore bakaba barimwo. Kandi n'uwo Jabwe, umwami Jabwe, ubwami bw'u Burundi bwamaze kwigaburamo gutatu, yaza kuzisanga mu Gishora. Ngabure byagiye guhinduka umwami Ntare wa mbere Cyambarantama avuze ati uburere ingoma nizisange murambya. Niho byagiye guhinduka, babwiriza kuca bakenera abandi bantu benshi, bagakenera abasore, bagakenera abantu bakomeye, kuko nabivuze ntako umupfasoni ntawe uriko turiko turavugana umuntu yo gukorera ingoma y'ibiro 30 ukayikura mu Gishora igitega uyijana imurambya sikure. Mugabo iyumvire, hari umuntu yumvira ngo bariko baravuga ingoma bagenda bariruka, ntibiruka, bagenda baratera ukuguru kujya mubona, bagenda baratera ukuguru, niko bagenda baratera ukuguru kumwe kukaca hasi, bagatera ukundi kukaca hasi, bagatera ukundi kukaca hasi, bagenda baravuga ingoma. Ibyo rero iyumvire bagiranye ibirometero 5 ku munsi kubera ingoma yabiremereye. Rero je nkagira nti intango ko mu ntango mu mamo ari abagore bavuze ingoma, jewe numva atangurane n'imwe yobaho
ariko
bafiriye kuzivuza.
Ariko uravuze yuko nk'uko bivuze imbere yuko ugo rugendo rwabari rurerure, kandi bavuze bati baciye baja hamwe barumvikana yuko kumbure ari igikorwa cohabwa abagabo gusa, niko byagenze?
Ni igikorwa gihabwa abagabo, nagomba tumvikane ku kintu kimwe. Ukomeje kuvuga ko ari umuryango n'umugabo n'umugore n'abana kumbure na base wabo. Nukuvuga nakantu nk'abantu bariko baravuza nk'inanga muhira, ni nk'abantu bo bariko baravuza ikembe muhira, hanyuma iyo kembe y'umwami akayikenera. Ayikeneye rero nta ku mugabo n'umugore n'umukobwa boca baturugo bakagenda bose barumvikanye bati none k'umwami dukeneye ko ibi bintu ari byiza umwami ashaka kuduha tubigira zina mwaka mwabagore, none ko ari iby'umuryango mubwe rero guma muhira twe turagiye turi bagabo tuzoze turuka mezi atatu amezi ane mubwe dusanga urugo rumeze neza.
Mbere ko dusubira kuri mwebwe mushinga naye Desire, kandi kabazo ka mwebwe mushinga naye ntafatiro ku bijanye n'ivyo Desire yavuze vyerekeye ibihimba vy'ingoma, uwo dusigurira mu ncamake ibihimba vy'ingoma kumbure. Hakaba ari naho bamwe bavuga bati ntibashoboka ko umukenyezi yovuze ingoma kubera uko kuntu hariho ibihimba vyazo n'icyo bisigura.
Ego aho ni byiza gusa nakibagiye, ariko imbere y'uko mbanza gushika kuri icyo ngomba kubanza kuvuga ikintu. Jewe ndi muto ufatiye kuri Mutama baranshakaje anti mahoga gusaza, ndi muto cyane mbwa hari ikintu nagomba kuvuga. Urashaka gusanga mu muryango hariho umwana mutoyi abasa abantu bakuze babwira amabanga, ugasanga mbere n'umuntu akuze ntabyo bamubwira. Jewe rero ko naguma minsi yose nguma nsorogera babacanamwo, nsorogera babuyera, nguma ndabasorogera, hari ibintu badashobora kumbwira nkiri muto, bahabwe bambwira bati ah wa mwana wewe hari ibintu bizokubwira umaze gukura mugabo ubu hari ibyo dashaka kubwira naho rero nshitse kuri ibyo bihimba by'ingoma ingoma ko abagabo bari baheje kuvuga bati rero abo bari abanyagisaka bagiye kongeramo abandi mu yindi miryango ari ukubera batangwe kuci bwami bavuze bashire ubu ingoma tugomba tuyifate nk'umugore ni kamwe navuga kukubera nk'agafoto umuntu agendana ingoma rero ica yitwa ingoma nico gituma umuntu afise umurisho umurisho rero ugomba kwitwa nk'ubugabo canke ibyara bibondo niko no byita mu zundi cumbikana hanyuma rero ingoma ko rero umugabo afise ingoma ari nk'umugabo n'umugore ingoma ikabaye nk'umugore ni kuvuga hajya hejuru bakubita umurisho cyitwa mu bwami bw'umugore aho sindi kongera kw'ibindi bwami bw'umugore igituma umugore aba umwami kazi n'igiki nico nyene hajya bakubita umurisho cyitwa mu bwami kandi uciye urenga rero kuri iyo uciye umera nk'umanuka ushushikira uruhanga ugashikira n'urugori nta mugabo yambara urugori urugori rwambara abakenyezi hanyuma ukamanuka imbere y'uko ushikira urugori hariho amabere nibyo kandi ugiye kudaba amabere y'ingoma nta bagabo naho baba bafite amabere ni buto buto rwose urabona ko ari amabere asa n'ayarenga arenga ingoma ku buryo yoba ari nk'amabere y'umugore hamushikiriye urugori hamugashikira inda ushikiriye inda rero hepfo kandi hariho umukondo umukondo mugabo urimo utundi tuntu twinshi ko harimo nk'intege harimo nk'umubabo hariho nk'ibintu byinshi cyane naragize ubushakashatsi ku ngoma hari akantu narungikiye abantu kuri WhatsApp kerekana ibihimba by'ingoma ni ukuvuga ibihimba by'ingoma ni umugore ari aho ni uruhanga ni urugori ni amabere ni ubwami bakubitamo umurisho ni inda ni intege byose ni umugore
murakoze cyane rwose turaza kugaruka kuri mwege mushinga ntahe Desire ni mubona kubijyanye nuko kwemera yuko abakenyezi bohabwa ubwo burenganzira namwe mushinga ntahe ntafatira muraza kubandanya mudufasha kuri kahise kukuntu basogokuru babibona n'ukuntu umuco w'igihugu cy'u Burundi uvuga kubijyanye no kuvuza ingoma ariko kandi kino ni kiganiro gihe ijambo abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika nabo nyine tubahakanya bashikiriza ibibazo n'ivyumviro ariko mbere yaho sinzi ko twavuze cyane sinzi ko mushinga nahe ni mubona afise ico yongera ko mbere yuko tuja ku murongo wa telefone allo mushinga nahe Desire ni mubona muratwumva
sinzi ko munyumva
ego turakumva
ego nashaka mvuge ni professeur arakoze cyane ndamwubaha urumba mwana koze no kuduhuza urumba akandi kandi yongeye ko iruhande y'idi yuko ingoma isa n'isekuro urumba yuko bashobora no kuba bayikanye barabiye mubindi kubera umubindi ntiwari kwikorera cyane imirisho bagumaho kubitura urabona n'ukomeye ucumeneka rero nashaka rero kogera ngaho nyene mvuga nti ibintu byose mu bisanzwe n'amasezerano urumva kuva kera baragiye hamwe baravuga bati abagore n'abagabo baravuga bati twebwe abagore reka tubarekere mugabo ingoma muzovuza izo yitwa ingore kubera ifise bya bihimba nk'izo umukenyezi ni ukuvuga rero yuko n'ubu abakenyezi numva yuko batorambirwa bafise ishaka kuko ingoma mu bisanzwe uraze kahise ni yabo urumva rero bafise ishaka bati twebwe dushaka gusubira kuvuza ingoma gusubira ku byacu ntawo babuza ahubwo abantu bobumviriza kugira ngo mu bisanzwe abagabo tubona twaba tubarenganije kuko ni ikintu biboneka yuko aribo baciyumviye ubwa mbere uce wibaza watoye umuti uwutoye hanyuma uwo muti ugaca witirwa uwundi umusaza utoye ikintu uraronka icyo bita breve bakemera bati ikintu ni naka yagitoye no kuri ibi bintu rero by'ingoma abantu bagira ibintu byakahise ko berekana yuko abagore bafiseho babifisemo uruhara cyane ukuntu zabonetse ukuntu ziyumviwe ukuntu byagiye biragenda urabona aho zirinda zegukira abagabo ko aribo bazivuza abagore nibo bakuyemo akarenge rero babwize bati no munsi reka dusabe turabe yuko natwe twovuza mbona atana kimwe byovuza kuko ingorane zari ukijya gihe ico gihe cy'umwami wa mbere w'u Burundi ubu ntazikiriyo akarorero urabona bagenda kurondera imivugango mu mashamba hashura kuba hariho n'imvura nyinshi ntibaronka n'ukuntu bugama n'ibiki ico o ico no munsi n'ikiriho amazu ari hijya no hino boshora bariko barazikana nabo bakagenda bakifatanya n'abandi bakazikana icya kabiri nuko bategeza gufata urugendo rurerure nkuko nafatiro yabivuze bava igitega baja mu Muramvya ico naco urumva sitegeko yuko uno munsi umuntu agiye kuvuza ingoma cha zitwara ku mutwe agenda n'amagu mwama muraba mubona ngamwe soga cha bujumba abantu bazitwara mu modoka bakagenda bashitsa ahantu bakavuza twamatubona abantu bazimuranunga bazishira mu ndege bakagenda iburaya bakazivuza none yumva ngo abagabo turakomera hariho umugabo arayishira ku mutungo agenda aratambuka arengana ibihugu byose bakayinjira iburaya yongere arengane n'ikiyaga gitukura canke Mediterane bagiye kuvuza intuze y'ingoma mu Faransa zirafise uko zigenda bakazunguruza nk'uko basanzwe batwara ibindi bintu byose ikindi cya gatatu nashaka kuvuga nuko isi n'ukuri itera ihinduka ico twokwita mutation mu gifaransa ibintu no munsi ari bimeze ukunuku mugabe ejo birahinduka ijya ejo ugasanga ibintu bimeze ukunuku
birumvikana ariko
dynamisme urumva hari ibintu tweza yo gutahura
birumvikana ko ibintu bigenda bihinduka nivyo ariko nkuko mwabivuze mwe na professeur kubijanye n'umuco kama w'u Burundi mwavuze yuko byatanguye kumbure mu muryango kandi yuko nabo bakenyeza cyangwa bigeme babivugiriza mu muryango icyo kibazo cy'umuco w'ugusimbagurika ntacyari gihari ubunye hari abagarura bakavuga bati umukenyezi w'umurundi kazi ntakuye gusimbagurika imbere y'abantu mbere ko tuje ku murongo nashaka mufata amasegonda make mwishyu icyo cyerekeye imico kama y'umurundi kazi abamwe bavuga bati icyo kintu kumbure ntibakuye gusimbagurika imbere y'abantu mu kivuga kwiki
Egusane murakoze kuri ico kibazo abakenyezi turabafise turafise abana bazoba turafise abavyeyi batuvyaye urumva ntidukenera yuko bogira boti imico mugabo imico si novango na gasho sifungiro imico y'umuntu irahinduka aragira igihe mukavuga muti ibi tubona byohinduka kandi na cyane cyane bikaja mu ntumbero yo kohereza umuntu uyu n'uyu jewe nashaka kubwira yuko ubonye umuntu ariko aramubwira ngo wowe niwe kureba gukora ibi kubera imico hamwe hari aho usanga atansiguro yabyo ubufise mugabo birakwiye yuko abantu baza barayaga hanyuma nkuko bayaze n'ubwa mbere bagasubira bakayaga bakavuga bati twozivuza uku byogenda uku mugabo byose bigaca mu masezerano
murakoze cyane gose reka rero kiyago cyari cyiza cyane kiraryoshe kandi n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika bararindiriye n'igishika cyinshi ku murongo tubaha karyo duhere kuri Leo urakomeye
ndakomeye mumenyesha makuru nongere ndamutse nabo batumire mwadutumire mwakino kiganiro
yego barakumva
yego ntateze na cyane cyane nagomba shimire uwo mu profesere nambaye uwo muhinga ahejeje kutubwira ibya kahise kingoma nka jewe ndi ndwaruka sinari ndabizi na neza ahubwo aho ndi niko ndatwengana cyane ariko ikintu kiye kintera amakengana cyane ku bintu byerekeye ingoma dusanzwe tuzi yuko biri mu karanga kimico yayo ngaha mu Burundi aravuze neza yuko ingoma zirafise n'ibihimba cyangwa ibice bishusha mbere n'iz'abakenyezi bikaboneka yuko ingoma mbere zatanguye kuvuzwa n'abakenyezi ubu novuga nti abakenyezi rero ubu barakwiye kujya hamwe bakasaba yuko bosubizwa uburenganzira bwabo bwo kuvuza ingoma nimba koko ivyo bintu ari vyo kuko jewe mu bintu nari narize mu mashuri nta n'ivyo bari bigeze batubwira ivyo kandi ndabyumviye ngaha naco gituma mbaye ndashimira kino kiganiro ariko nkiyumvira ati mbega mu bushikiranganji bwoba bujejwe ibi bintu by'imico n'akaranga bwoba barindiriye iki kugira ngo basubizwe abakenyezi uburenganzira bwabo bwo kuvuza ingoma kuko nkuko yagiye amusubirira abivuze amwizikije niyumvira yuko bahava avuga ngo nikubera abakenyezi batari badafise ingufu cyangwa iki ingufu barazifise nibabasubize rero umuco wabo hanyuma tureke kuguma tunigira mu meshi abakenyezi bivugiriza izo ngoma kuko birumvikana yuko abagabo batigeze baguma batigeze bavuze ingoma muri kahise rero jewe ndashimiye kino kiganiro kuko ndahungikiye na byinshi mugira ibihe byiza ngaho ku ijwi rya Amerika.
Turagushimiye cyane Leo. Twakumenyesha ko twagerageje kuvejo tugerageza kuronka muri leta bajejwe imico ariko turabakena ariko n'ubu turacabandanya kubarondera kumbure turaza kugira amahirwe kubaronka kugira ngo nabo nyine baterere kubijanye n'iki kibazo. Tubandanye ku murongo twakire nibitanga nibitangura twumva.
Ndabumva cyane.
Mahoro neza duhamagaye uri.
Mugisagara cya Bujumbura.
Duga ku ijambo.
Yewe nari mfite intererano ku byerekeje zo kuvuza ingoma ku bagore. Yewe nagomba kuyamiriza ibyo bintu byo kuvuza ingoma ku bagore ntaho byakabaye kuko naho buba barazivuga icyo bwa mbere ubwa kabiri ntikibuza yuko batosubira kuzivuza kubera ibihimbura abona ni nk'ibyo umugore.
Icyumviro cy'uko kumbure bovuza izo ngoma nk'uko mushinga nahe Desire nimubona yavuze ati hari izingore n'izingabo bovuza izingabo hoho byo kwemererwa kuri wewe.
Oya kandi bihimba wumva ari nk'ibyo umugore ingoma zose mbona zifite bihimba nk'ibyo umugore nta ngoma ndabona ifite bihimba nk'ibyo umugabo.
Birumvikana urakoze cyane nibitanga.
Ego nari mfite nakabazo nagomba kubaza.
Ego
nagomba kubaza mbega ko ubu ingoma zisigaye ziri muri patrimoine mondiale. Nagomba kubaza mbega nta miziro boba barajanye yo ku buryo iyo yo kubuza abagore itarimwo bojo baba barakoze ikosa nako kabazo nabaza.
Nsubiramo neza nitwumvise uti nta miziro.
Nabaza yuko kubera ubu ingoma zisigaye ziri muri patrimoine culturelle internationale yuko atamiziro boba barajanye yo hariya yerekana yuko ingoma abagore batazivuze ari hamwe batuba barawutwaye uwo muziro baba barakoseje cyane.
Turagerageza kuri ico kibazo naho tushobora kutakironkera inyishu kuko abo muri leta ntitubafise ngo badutomorere neza. Urakoze cyane.
Urakoze namwe ibihe byiza ngaho.
Urakoze cyane. Mushinga nahe Desire nimubona duhereye kuri wewe intererano z'abanywanyi bishwe rya Amerika bazivuze ku iki kumbure duhereye ku byo Leo yashikirije.
Ego Leo mu bisanzwe ibyo yavuze icyumviro dusa n'abagisangiye uwo nta kinini yano bivuga ko ariko nagomba ngaruhe kuri uyu wahejeje kuvuga avuga ati ntawo byakabonetse. Mu bisanzwe n'igihe byoba byaratanguye abagore bariko baravuza ingoma ntibibuza abantu baba baranse bati oya nta mugabo yovuza ingoma kuko byoba bisa nk'uko iyo bariko arasekura kandi asekura abagore. Ibintu rero uko iminsi igenda yigira imbere ibintu bimwe bimwe niko bihinduka abantu bakugurura mu mutwe ibintu bahora bafata ko ari ingorane bimwe bakabireka kuko uko isi igenda niko hariho ibintu bishasha biza binaduhangayikisha mbere bikaturuhisha gusumba n'ibi bimwe bimwe usanga turimwo. Nibyo by'ingoma rero nibaza yuko uko iminsi izoteba ikagenda izoteba bigere yuko tubona yuko ari bisanzwe yuko ushobora kugira kuziguza. Ndaguha akarorero mu minsi iheze hari abantu benshi batumva cyane ibintu by'itoranwa yuko umukenyezi yotorana iwabo se afise itungo akaricamo ibihimba bitanu hanyuma bose bakaronka n'abakobwa bakaronka mugabo ubu hariho abavyeyi bagira bati twebwe dushobora kwemera yuko dukumira umuco umwe w'abana hanyuma ngo dukimbagize uwundi bakagira bati aba bana baronke co kimwe nk'uko n'abarose banganye banganye amatungo tubarage ku buryo bungana. Hanyuma hari ikintu yavuze ati ingore profesor yavuze ati ingore ingoma n'ingore n'ivyo mugabo ingoma singabo mu bisanzwe aho tuvumvikane gatoya ingoma y'u Burundi bakoresha dukunze kubona zose n'ingore kiretse ngira ngo n'ibindi profesor yaba yadutohoreje ariko zibavuza ingore urumva rero navuga nti mu muco no kwita convention abantu bashoboye kuvugana bati aho izingoma igiye wa mwaka umukinja na cha 13 na 16 twavuze tuti ni ziringore ubwo rero tukaba natwe abakenyezi tukaba tugomba kugaruka kuzivuza bugira bati reka dufate izi ingoma abagabo bazivuze zitwa ingore abagore bavuze zitwa ingabo ibyo ni kintu boje hamwe bakiyumvira bati ingabo twoyikanuka u ingore twoyikanuka u hanyuma bakamenya bati iyi ni ingabo iyi ni ingore umugore akavuza ingabo umugore akumugaba akavuza ingore hanyuma ngaho je wanashaka mbona mbere bubahirije na ya mategeko y'iki gihugu abuza yuko umugabo n'uwundi
bahunze ibitsina
urumva rero ako karakaro rero ariko ni ibintu mbona yuko byogira byoshoboka
kuri mwebwe mushinga naye Patrice Ntafatiro niba nibitanga ari yamiriza cyane yuko abakenyezi bavuze ingoma yanavuze ati ni bihari ko ibihimba by'umukenyezi maramaze kubyita ibihimba by'umukenyezi by'umwigeme ati none wumva byogenda gute kugira ngo abo bigeme nyene baze bazivuze bakubite kuri ibyo bihimba nyene mwe mubivuga ko iki kuri abo bavuga bati ntibi ntaho byakabaye yuko umwigeme cyangwa umukenyezi avuze ingoma
tubiri ngo bakubanza kugushikiriza imbere yuko mbandanya icambere na mbere abagore naho aribo batanguye novuga aribo batumye ingoma zivuka kuko abagabo bafatiye ku majwi y'ugusekura icyo gihe ingoma zavuza abagabo n'abagore ni kucumva neza abagabo ntibari ngaho nyene gusa oya bari barafashanya abagore bakavuza abagabo bakavuza navuze ko ari umuryango umwe umugabo akavuza ingoma umugore akavuza abana bagatamba abana bangu bagatamba abana bagwa bagatamba
rero kuri wewe rero kuri wewe rero si abakenyezi bonyine bazitanguje ni bose
oy abagore ikintu abagore bafashije kinini nuko bariko barasekura haciye humvuga ko hariho amajwi ashobora kuva mu isekuro hanyuma bafashanije rero n'abagabo abagabo baza gukana iyo sekuro iki kiki ingoma abagore bakavuza iyo ngoma abagabo bakavuza iyo ngoma so kuvuga ko ari abagabo bo ko ari igikorwa cyonyene abagore bakora ko ari bo bonyene bavuza ingoma oya bazivuza bose nkuko muragenda murabe mu ntara ya Ruyigi bariko batamba ihuruma hariho abantu bavuza imibindi usanga ivuza ico gihe urashaka gusanga hari umugore ariko aravuze mu bindi cyangwa ugasanga n'umugabo ariko aravuze mu bindi n'ubu biracariho je nabibonye niga mu rusengo ico rena gumba tucumvikaye ko neza ko je ngumengo turiko turavuga ukundi ingoma mu ntango zibayeho zavuzwa n'abagore zikavuzwa n'abagabo zigatambwa n'abagore zigatambwa n'abagabo ico rito bayeto cumve aho ingoma rero mu ngoma je ndumutimbo kama mfite imyaka 51 na ndayishikanye kundi uheze ingoma ndazivuza kuva nkeka mfise umwaka umwe n'igice cy'imyaka 2 nta ngoma y'ingabo iriho nta ngoma y'ingore iriho zose ziri ubwoko bumwe zose ahubwo ingoma zitandukana kubikogwa zijejwe hariho inkira hariho kirotsa ubwambe nambe ingoma ntoyi y'Imana hakaba impiranya y'umwami hakaba bashinga ntari byo bishikizo hakaba n'amashaka ari cyo gihugu hari ingoma iyo zitonze ni gihugu kiba gitonze kiri ngaho n'Imana byiri ntangabo rero ntangoma y'ingabo ntangoma y'ingore iriho cyo rero nagomba ko dushubikana ko neza aho kuvuga rero ko ataho byabaye ku ingoma zivuza abagore umuntu abivuga jewe sino mushaburira kuko afatira kuvyo yabonye ashaka kuba afite imyaka 30 ashaka kuba afite imyaka 40 je na divyo ndiko ndavuga nibyo nabwiwe na basogokuruza nabo babwiwe na basogokuruza ibyo mvuga nibyo mu 1980 naheze imyaka 60 haizi ni yaka majina tandatu leero uvuga ngo na ujaka bahayi kubera watabyuzi kubera we uvuga ibintu yeka byo kuva 60 gushika no muti mu 2018
none ntaguciriyemwo haraho kumbure umwami yoba yaravuze ati ingoma niza abagabo kumbure bakaba ariho bo barahere
oya ni uko uwo turiko turavugana Desire yabivuze ni mu muryango umwe bimwe bita mu gifaransa famille ni umuryango bagabuye ibikorwa kuri umugabo avuga ati jewe nzokora ibi nawe wa mugore urakora ibi niko bagabuye ibikorwa bakimwe mwabagore
ko tugoma tugende ibwami gume muhira twe tuje kuvuza izongoma tize turati cyane ko tugiye mwishamba gutegura ingoma ameza abiri gume muhira ni kugabura ibikogwa mu nzu
ariko kuri wewe
ngo nibyo byatumye ingoma zivuzwa n'abagabo bonyene mugabo je ngo ndakuhakarorera jewe narabonye abakobwa bavuza ingoma mu rugigi muriga bakuba baravuga ingoma noneho ngo no mu mwaka uheze ku munsi mukuru w'umunsi mukuru w'abakenyezi hari hahandi ingoma zavuze mu Burundi kandi hariho n'umugundi nabonye kuri YouTube abagore bavuze ingoma mu Burundi abagore baravuze ingoma baravuze ingufu barakubita umurisho barasimba hanyuma ibyo kuvuga ngo ntaho byakabaye nabyishuye hanyuma ibyerekeye ku gutamba kubapfasoni none kwa jinsi watu ambaye mabutula mwusi none abagore mu Burundi ni ambara mabutula ni ambara ni hariyabu na ambara ama panharu none umugore umwambitse ibutura ukamwambika nkuzu y'umwusi hanyuma mugikiriza ntuweze ngo umuco umwambika nk'abagabo akaca yambara nk'abagore akambara agapira akikwiza icyo mubuza kuvuna ihunja ni giki icyo mubuza gutera isambwe ni giki icyo mubuza gusimba ni giki aho no kumera gusa ari ibintu by'abarundi tusha tuja mu muco kama abamaze kubona ibintu abino muri mitsi abantu abamaze kubona ibintu bya kobasi abamaze kubona atletism mana nzima abantu z'abapasoni baratamba neza bakagira n'ibintu nibashaka n'abagabo badashobora
ariko hari abahena bitemewe n'umuco w'ikirundi
bitemewe n'umuco w'ikirundi aho rero ni igikorwa cya leta ni igikorwa cy'abarundi baca bumvikana bati dufate iki dukora iki iyo nibyo ndiko ndasigura ndiko nsigura nk'umuntu w'umuhinga yateguye ibyo bintu yabyize yabonye akahize ngere kagenze ndiko ndavuga ngo uno munsi abwiza ko ashaka gukina iki uya
wakoze cyane
ndiko ndavugisha ingoma harimo abagore ntangorane numvamo
Wakoze cyane reka duhere n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika uburyo bwo gushikiriza niyo kuri nawe nyene turi kumwe niyo kuri uraho Allo niyo kuri ntibikunze reka tubandanye twakire Thierry uraho
Yego turaho Oriane muraho namwe
Nturaho turashima
Yego
Mu masegonda make duka kwijambo
Ego natangwe numviriza kino kiganiro ubyumvirize mu byukuri mu byo bagiye baravuga n'abatumire dufite uyu munsi umvirize mu byo bagiye baravuga urumva ko umukenyezi kahise ku Burundi kamwe kamushira kure kamwe kamwigizima kahikibanza umushinga nayo niyo kubyumvira mu fashion ifumbise ko ari we uri rusange yatanguje kino kintu cy'ingoma ngabo ugatubyumva ugatusanga niwe bashize inyuma yango masibaze kuzibu ariko byari nyo namye numva ku radio kuri BBC yumva umukenyezi wo mu mahanga wanashaka mugaho mu Burundi cyaje ariko aravuga ati aravuga soma turagiranye mahanga kandi baragiye kandi kubera iki mu Burundi naho aje kuzibu dot menga bara rero hari umuntu yatangiye avuga mu manya bahera ndi kumwe yavuze menga ntashigikije na gatwe kumukenyezi yo kuzimba ariko ndatangiye kunda mbaza no ndi menga ni nawe mutumire agomba mumbarize arakantu yavuze ngo ibyo shoboka ko mufatwa na buzingo ariko yagereranije kahise na kubu mumbarize gato agereranije kahise na kubu abona ibintu bimeze cyo kindi abona ko ingoma zavuzwe kera ariko zivuzwe no zirikana kiriya geza ariko ntwaro ya cyane umunsi ingoma zishobora zivuzwe mu minsi mikuru yariyo yose abona aricyo kimwe kubera ko ibi ndabivuga wisunze kahise ku Burundi ntaho na gato umukenyezi yemererwa gukora ibintu bimutuma ajya abona mbere y'abagabo
urakoze Thierry urakoze cyane duhereye kuri mwebwe mushinga ntahe Désiré nimubona ati mu minsi mikuru siko bikwiye kugenda bavuza ingoma z'umwami n'umwami bazivugiriza umukenyezi ntiyaje ahabona imbere y'abagabo icyo kivuga kwiki
nashaka namubwiye yuko izo yibaza yuko muri kahise ku Burundi umukenyezi atigira aje ahabona naho ntize kahise ariko
murazi yuko ari abakenyezi muri iki gihugu bakoze ibintu bihambaye murazi abakenyezi umwami atarakura akiri mutoye ashikira igihugu atarakura yuko yateza kuba afise umukenyezi ari hafi amubona murazi yuko umwami kazi yari ahambaye murazi umukenyezi mu bisanzwe yamye afise ikibanza mugabo yamye afise ibibazo by'uko hariho abagomba kumusubiza inyuma ariko hariho n'ibindi bintu bimwe bimwe nawe nyine yaheba kubera imirimo ajejwe mu rugo nyiri z'ingoma profesor umwanya aje kuvuga ati ingoma bazivuza bose mugabo iciyumvira hanini cavuye ku bakenyezi icyo nicyo kirumvikana mugabo harageze igihe bavuga bati mu masezerano turumvikanye yuko twebwe abakenyezi twigiwe inyuma mu bintu byo kuvuza ingoma tubihereye mwebwe abagabo twebwe reka turabe umuhira kubera abazi ko bafise utuntu tw'udukorwa bakora tutari duke imuhira abagabo nabo bati reka natwe izi ngoma tuzishinge tuziremo umutwe tuzivane igitega n'umurabyo tuze kuvugiriza umwami ku muganuro icyo ni ikintu kimwe twese kugabura ibikorwa icyo ni ukwita mu gifaransa la division de tâches akavuga ati je nkora ibi jewe nanje nkora ibi hanyuma aravuze ikintu gihambaye ati kera intuzeye ingoma zavugirizwa umwami ibyo ni byo ariko urumva no mu ntango yuko zitavugirizwa umwami yuko zavugirizwa mu muryango abawugize bakiryoherwa bakagira bakazivu zama umwami ati nzanira nyabona ngaha muzokwa muzivugiza jewe gusa mu nyuma byarashitse aho n'iyindi miryango ijamo profesor yavuze umuryango umwe w'abanyagisaka ariko n'abandi baragiyemo umengo harimo n'umuryango witwa baragane bagiyemo iri miryango itatu ikomeye urumva mpaye mvuga yuko ibintu byagiye birahinduka mu nyuma haraza intwaro za repubulika murazi ingene zatanguye mwese ingoma zagumye zivugwa zivuzwa umwanya wari wose uno munsi hari intwaro zishingiye mu by'amatora nawe nyine ingoma ziteza kugumaho gukora umuco wacu n'ejo azoza ingoma ziteza kugumaho gusa abahinga abantu bajijwe amategeko icyo bahamagarirwa ni ukuguma baza barahinyanyura uko umwanya ugenda uko iminsi igenda uko imyaka igenda bagenda barazihuza n'ibihe abantu baba bagezemo muri icyo gihe urumva rero uno munsi ntawovuga ngo kera ngo ingoma ngo zavugirizwa umwami ngo tuje tuzireba kubera hari abakuru b'ibihugu oya ni umuco wacu tuheza kuzogumaho n'igihe nibaza hazoba hatwara dufate nk'umukuru w'igihugu w'umukenyezi ngira nko mu myaka iri imbere niraziyumvira hakagira uwitoza tukamutora urumva tuzomuvugiriza ingoma rero bazomuvugiriza ingoma hanyuma urumva ubuzima bw'igihugu buguma bubandanye n'uko bimeze
urakoze cyane reka tubandanye ku murongo dufise nizigama uratwumva Nizigiyimana murantunga Nizigiyimana turi kumwe alo
ndabumva ni Nizigiyimana Oscar
ego duga ku ijambo amasegonda make cyane
alo
yui
wo mvuga cyane hari ko haragwa kavuga sinabumva neza
shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro mu masegonda make dufise ku murongo benshi
ego ne je ikindi cyanjye numva bikuri ingoma ni kimwe mu karanga ku Burundi kandi kamenyerewe cyane kaboneka henshi ku bihugu ku isi yose ku bwanjye je numva nenda abakobwa bikuri ntibobura izo ngoma nk'uko umurage wazo uhari nkuko tubizi igihugu cyose kigira imico n'akaranga kabyo yego amajyambere ariko araza kandi ni byiza ko amajyambere aza ariko amajyambere n'ahaza ntabwo yohindura by'ukuri akaranga cyangwa ngo byose dufate imico ya kizungu kuba ingoma uko ivuzwa bifite n'insiguro zabyo mbere byinshi byerekana imikondo bikagereranywa n'isina bimwe bimwe cyangwa ibihinga bimwe bimwe ku bigeme cyangwa abamama by'ukuri numva menga byokubahirizwa cyane naho botwara cyane bikagenda ukundi kundi ibyo bintu byo haguma kikaba nta kimwe mu muco utazokwamaho uhoraho mu Barundi ku bwanjye rero numva by'ukuri ingoma byokubahirizwa nta kimwe mu bizoranga u Burundi buno munsi cyanke bwabayeho n'ubuzoza mu myaka myinshi
urakoze cyane duha karyo mbere ko tuja kumutumira kuri umunywanya kurikira mushinga nahe ntafatiro nizigi imana aravuze kujanye nuko ibintu bishasha imico mishasha itoza gusubirira ya kera cyane cyane ni yaba yari myiza aravuga ko uko kuntu tugarutse kuko kuntu ingoma ifise ibihimba bizokwama bihari bizokwama byitwa amabere mukondo bizokwama byitwa uko nyene kandi bizokwama ari bihimba by'umukenyezi cyangwa umwigeme kuri ico kumbura bavuga bati abakenyezi nibakwiye kubikubita ntivyo babiko biraja kubiri n'umuco kama w'igihugu cy'u Burundi sinzi
ego murakoze kumpa ijambo umuco kama ugirwa n'abantu nabantu bumvikana ivyo bakora nivyo bashikiriza abana bavyaye abana bavyaye nabo bakaza bishikiriza abo bazovyara abarundi bavuze bati ubu abagore barakwiye kuvuza ingoma na cyane cyane ko ivyababuza kuvuza ingoma mu 2010 bitikiriho ubu ivyo twobisubiramwo ivyo abarundi twese ko bisubiramwo tukaraba ko bishoboka nuko bitoshoboka
ntaguciriyemo aho nyene leta ivuze yuko badakwiye kuvuza ingoma ko bari kubakomira canke nkuko bivuze ni leta ibifashe iyo ngingo kandi yuko abantu bo byubahiriza
jewe aho mpagaze ningaha leta ifashe umugambi wuko abagore batovuza ingoma jewe no byubahiriza mugabo babarenganitwa
Murakoze cyane reka tubandanye gato ku murongo dufite benshi cyane bifuza gushikiriza ibibazo n'ivyumviro twakire Willy uratwumva
Hello
telefone ya Willy iracitse mushinga nahe Desire ni mubona tuguha karyo na bushikirize ikibazo ishikirize cyumviro ku byo kumbure n'izigi imana yashikirije
murakoze cyane cewe icyo no tangura kuvuga nuko professor yabivuze muri sanswe umuco ugirwa n'abantu imico ibaho kubera abantu baba bariho kandi imico ikwiye yuko harimo abifata igashira ku ruhande abandi ikabaha ibi ibyo sivyo hanyuma ikindi mu minsi heze ibitegeko ryo mu mwaka heze mu kwezi kw'icumi bisubira mite bigenye ingoma ziteza kuvuzwa ritaraza abagore baravuze ingoma twaje ku minsi mikuru tukababona cyo gashaka mbaze hari umuntu none mwabonye amenyo yaciye akoroha ngo nuko abonye ngo abakenyezi ariko baravuze ingoma hari umuntu yaciye aziba amatwi ngo nukubera ngo abonye ngo abakenyezi ngo hari baragira baravuze ingoma hari inka bumvise iyo mu ruguru mu misozi zoba zararamburuye ngo kubera ngo abakenyezi bavuga ijingo
ariko hashobora kuba harabaye abagabo batabishimye kubona umukenyezi asimbagurika imbere yabo ngerageje kubavugira
yego ibyo birashika arashobora kuba hari uwo ariko arazivuza cyangwa agasimba ugasanga amweretse ukuguru ashobora kuba atari yambaye gutura bikwiye cyangwa ibiki mugabo arambara ku buryo ataza gutirimutsa abariko baramurorera hari n'ikindi naco mwibuke yuko turiko tuvuga ibintu byo kuva imbere kuva mu ntwaro z'abami ubu twebwe aho turi uno munsi muri izi ntwaro za demokarasi cyangwa za repubulika ntitugume tubibona yuko umenye isi itanguye ubu nyene isi yatanguye kera Uburundi bwabayeho kera umuco w'abarundi wabayeho kera rero kugira ngo ikintu gihinduke dutegereza kucimba mu mizi kabone iyo cyaje kiva n'ingene cyagiye kiratera imbere hanyuma tukagira igihe tukavuga abantu bakavuga bati ngo dufate yuko abakenyezi bavuze ingoma uno munsi mugabo bazivuze uku n'uku n'uku kubera urumva ingoma zidasanzwe zifite n'ibice bakubwiye yuko zifite amabere zikagira uruhanga n'ibindi bihimba byose ushobora gusanga ku muntu mugabo ikibuza yuko bokumvikana ari kimwe nakubwira bita convention abantu baricara hamwe bakavuga bati aba bantu ko ariko badusaba ibi n'ibi 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 reka tubikore n'itegeko misanzwe ryagiyeho hariho abantu bavuze bati twe tubona byogenda uku n'uku 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 n'ibisanzwe ibyo muntu zo mu ntwaro niko bimeze ariko ibintu byose abantu baguma bayaga uko iminsi igira iyigira imbere niko abantu baguma bazana ibintu bishasha hanyuma mwibuke ikintu kimwe ingoma mu gutangura bumvise yuko zatanguye ari uko abakenyezi bafashe udusekuru ariko barasekura aya bantu baba mu kiyaya kigo muharamwumva ingene abantu ariko barasekura bakubita umudidizo bagashiramo akantu nyine ukumva yuko harimo umuziki byahereye hajya nyene kandi abagabo ntitwikunde murazi yuko tudasekura iyo ni mico urumva ntitwoca rero twama muri ya mico uko nyene ngo abagabo nibagira iki ngo abagabo nibagira handi ni bimwe bituma abantu tutatera imbere cyane mu byo ngo turabe iy'abandi bageze mugabo guhindura ibintu si ugusambura umuco uhindura umuco ukurikije uko igihugu cyawe kimeze hanyuma ugaha amahirwe abagore n'abagabo mu gihugu bakaronka uburenganzira ku bintu by'igihugu
kandi turabemereye ko tuzogerageza ko dushoboye kose kutumira kongera kugerageza kuronka abo mu nzego abo muri leta kugira ngo basigure kumbure iryo tegeko rishasha iryo rivuga ibyo ibyemerewe bitemerewe abantu batomokegwe neza basebanukigwe neza ibirimwo nivyo nivyafashwe n'ingingo zafashwe kubijanye n'ingoma kama z'igihugu cy'u Burundi Willy
barakenewe kuko iryo tegeko nibaza yuko n'abantu benshi batararimenya byofasha abantu bagatahura rwose ibiri muri ryo
ego Willy mu masegonda make cyane tubamugaruye ku murongo ushikirize ikibazo ikiganiro kisigaje iminota mike cyane Willy turakumva
murakoze kumi jambo jewe kuvyerekeye kuvuza ingoma nibaza yuko kubwanje abantu cyane cyane b'abadamu cyangwa abakobwa baba muri diaspora hakurya y'u Burundi nibaza ko batogwa mu nkorero kubera ko ari abakobwa ngo ntibaheze bavuza ingoma ingoma kugira ngo bazivuze ziratuma abana babo abana bacu bagerageza kugumana akaranga ku Burundi ingoma rero iyo zivugije abo bakobwa jewe nta kibi nabibonamo na gato situnga muri diaspora gusa mbona ahubwo yuko ari inyungu kuko cyane cyane birashira imbere idarapo ry'u Burundi birashira imbere igihugu cy'u Burundi akaranga ko Burundi akamenyekana mu bindi bintu byinshi byiza biranze umuco w'ikirundi sinshobora kugenda cyane ku mazina y'ibihimba bigize ingoma kuko byinshi navyo nzi mugabo icyo navuga ni kugira ngo dupreserve ururimi w'ikirundi dupreserve u Burundi nibibugize nibaza yuko bose bokwemererwa kuvuza ingoma kuko nizo zishobora kuduhuza cyane kandi zigatanga isura nziza ku Burundi bwacu akaranga amikini naco nashaka kuvuga hariyo ibice bigize ibihugu byo hanze hariyo ahantu ushobora kugenda ugasanga abagabo nabari aho hantu haba n'abakobwa bakeya mugabo bakabipfuza kuvuza ingoma kuvuza ikirundi henshi hari ama association na twebwe ingatura na ifise hari ama association
muri hehe mushinga na hewe
muri
hehe muri Suède
turafise association z'abana zigerageza kugumana na culture y'u Burundi mugiye rero twoba turiko turavuza nk'ingoma je nibaza yuko byodufasha cyane kugira ngo dusegurire n'abana izi ngoma igituma tuzivuze ni nka trade union nimwo kugerageza kuja hamwe kugira ngo tugerageze tugumane akaranga k'iwacu ku ngoma mu gutambika irundi no mu bindi umva
rero urakoze cyane muradutunga cyane mushinga nahe Willy yakanya katubanye gake cyane ikiganiro kirarangiye reka nshimira abatumire bacu Patrice Ntafatiro n'umutimbo kama w'ingoma z'u Burundi akaba kandi yaturuka mu ntara n'akarere kazwi cyane kuba karatanguje ingoma ni mu Gitega mu Giheta akaba kandi na professeur wakahise muri Canada twatumiye kandi twa turi kumwe na Desire ni mubona n'umenyeshamakuru w'ikinyamakuru mpuzamakungu Bloomberg News akaba ari no mu mugwi wo ku mugabane wa Afrika ukurikiranira ibyerekeye akaranga umugwi arterial ndabashimiye cyane rwose batumire bacu ndabashimiye namwe mwese mwaduteza amatwi mwashikirije ibibazo n'ivyiyumviro uno munsi ikiganiro cyari cerekeye cyane cyane kubijyanye n'umuco kama w'igihugu cy'u Burundi kahise k'ingoma turabemeye ko tuzogerageza gutumira abo mu nzego za leta nabo nyine badufashe gusobanukirwa neza ibijanye n'ingingo baba barafashe kuri iki kibazo mu gihugu cy'u Burundi. Ndashimiye mwe mwese rero mwamfashije mu buhinga bw'ivyuma na Innocent Kimenyi yamfashije kugira ikintu kiganiro kuri micro i Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabashimiye ndabifuriza weekend nziza mwese.
Ni Radio Ijwi rya Amerika.